Niyenerera no rwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Rwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ndabahaye mwiriwe muriko mwumviriza ikiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 18 Nyakanga mugishikizwa na Francine Kanyange mu binga bw'ivyumari Innocent Kubwimana.
Ndafise ijambo.
Kuri uyu wa kabiri niho umugwi w'abahinga bawe ni washikiriza icegeranyo chao cha nyuma kubijanye niho nyangwa ajyagateka kazina muntu mu Burundi kuva mu 2005 kuko kiringo cyo mugwi caheze hari i Geneve mu Busuwisi imbere y'igisata cha ONU kijeje gateka kazina muntu urongoye uwo mugwi Dudu Dien yamenyesheje ko n'ubu agateka kazina muntu kabandanya gasinzikazwa mu Burundi kubwiwe atagikozwe ibara rishobora kugwa. Yaranasabye ko uwo mugwi wongerezwa ikiringo kugira ngo ubandanye ukora userukira u Burundi i Geneve. Yari yamirije ibiri muri ico cegeranyo avuga ko uwo mugwi utokongerezwa ikiringo kuko atanico maze ugwaruka ivyo vyashikirijwe mu bivuga kwiki. Naho nakajye kugaruka muhawe kugira mugire ico mushikirije dutangurire kuri MSTV ari mu ikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania avuga ko uwo mugwi bikwiye ko ubandanye ukora kubera n'ubu agateka kazina muntu atakukifashe mu Burundi.
Igihugu cy'u Burundi nakeza gafitiye ugwaruka kandi nuko basanzwe bavuga twanka gakura abantu mutavu. Igihugu cy'u Burundi sinchabwenge sutari nchabwenge sugwaruka wari wese barajaniranya. Aca mvuga ati ahubwo ni nyene nikore nimba woni yogira cifashije nyene ikiremwa muntu kwikaronka gateka. Je bavyiza gusumba aje tunezera twebwe aho turi hose. Uretse yuko natwe aho turi mu mahanga ntituvuga ngo turice ngo dusye bwose kuko mu Burundi ahari hose umenga aramotegwa n'uwundi ari bukorerwa ikibi. Ejo ni naka hirya y'ejo n'uwundi aho haba hatanguye uwundi avuga ati uno munsi ni jewe ejo ni wewe hirya y'ejo n'uwundi nanjye aho ndi niwatuba nkashikirwa. Hari nayo mpamvu navuga ati ubu nimba bishoboye kweri nikore mbere ahubwo ku bwanjye mbere nogomba nkabongeza n'imyaka nk'itanu bagira amatohoza kubwira ukuri kwa byose n'abakorewe nabi bose amadosiye yabo abiyeko kubwira umunsi uri izina bizogaragara bije habona ubu ntayi kubita mu gahanga mukubite mu gahanga hama ukuri kuje ahabona.
Jules ari mu Burundi ati uwo mugwi nubandanye ukora kuko ibintu bishobora kuyangara mu Burundi hamwe uhagarika akazi kawo.
Biragaragara yuko ariko hategurwa ibishoboka cyane kuko muri ino minsi kuko ariko yiboneka ibyo twabona kubona kuko ubugoroba usanga bategereye mu mayira hirya no hino bari kubarakurana mu bugazi bagatizwa nabo n'abasirikare bakorera mu gipolisi nicyo gituma rero mbona yuko ugiye kugaruka hari hateye yuko uyu mugwi
na minyone ari mu Burundi nuko abibona ashaka ko ikiringo cy'uwo mugwi cyo kongererezwa
cye kubwanje
ukundi icyo gikorwa ndashakira neza kuko uwo n'umugambi mwiza one irikirakora mu Burundi n'ukuri yabahobaye nka yandi makungu ashigikira one bagakora igikorwa kimwe numva kumwe ngo Burundi bwogiye buratera imbere n'ukuri rero icyo gikorwa ndashakiye neza ahubwo mbere boyongeye n'ikindi kiringo kiruta iminsi cyari kimaze gukora kugira ngo ibikorwa bigende bibandanya neza kuko Burundi bugeze ahantu menga sinzi ukuntu ngo nabivuga aho Burundi naragahugu gatoya ariko ukaba umenga nicyo cyiharije mu bindi bihugu byose.
Dusubire muri Tanzania, Leonce ari mu ikambi ya Nduta ati uretse amatohoza amakungu akwiye no gufatira kubiri muri ico cegeranyo gisanzwe carakozwe kugira ngo ubutungane bukurikirane abagirizwa ibyaha.
Anabwiye dusanzwe turi n'ababa n'amabi ariko araba kuri ibyo bikorwa bibi muri kurwanya leta y'u Burundi. Ikikatwa ko ahubwo ntibakongera ikiringo gusa kuri uwo mugwi ahubwo ni amakungu nafatire no kubyo bamaze gushikiriza babone kubananya bakora amasohozo yandi mugabo nibyo byashikirizwa bisabye kuhamasura babikorereko kugira ngo Uburundi busubire kuko ubungubu atagikozwe biragaragara ko abantu bagiye kuzokwishwa cyane kandi nibanabone nabo nyene n'ibimenyetso nk'abantu bageze ku ntara kuko bashobora kumwita abantu kwicwa bazahuganagurika mu minwa y'abantu bakabihakana nk'ubu ndavuga hakarebera nk'izimba na serivisi vuba mu ntara ya Rwindi yarungikije byo guteramira kandi byasa biciwe mu nzira abashashi na babiri nko birafatwa kandi na bamwe mu bafashe biragaragara ko harimwo muri bamwe nyine ko amasaha budasobanutse kandi yanditse bazafunga mu mutekano kuko harimwo abo twabonye amabwizaza yabo tutabamenye rero no mu Burundi biraboneka ibyuma biri ko biraba abanyanya n'imigambwe itari ku butegetsi aguma yishwe umwanya wose aho abantu baba ari batatu ariko baraganira bace bafatwa bahishana na aho ibi bikorwa byakozwe n'u Burundi byo guha indongozi zimwe zimwe n'abakuru mu mirasire bakabaha amamotorora akoresha n'igisirikare n'ibimenyetso bigaragara ko hari ikintu bateguye bakristo sinyare imwe n'imwe bazohana hanyuma izararikirirwa mu gihe cy'uburundi kuri amakungu nayo ifatire ko atabaranye cyane kuko ubundi bwo batagikozwe abantu bazohona.
King nawe ari mu ikambi ya Kakuma muri Kenya avuga ko atakamaro kuko uwo mugwi wobandanya ukora mu gihe nabo umaze kwerekana ko bakoze amabi mu Burundi batarakurikiranwa.
Kubera ibyo bintu byasanzwe ndabimenyereye amacohoza y'amaba ntabwo umuntu abona bihinduka tuguma tubona bya bindi nibyo ko hari ikintu badohava batorera umuti w'ibintu hari gira ati ingorane z'amagara bari mu Burundi abantu barenga n'uwashanga ubwicanyi cyangwa benshi niba ariko hadahava haba amasohoza ku buryo hagira ibihano bifatirwa ababa bakoze ibintu byo kugambana nka kuriya ibintu bintu bigitangura nta muntu n'umwe turumva abo bakora amasohoza bafashe ngo barenge dushabure ahantu byo ni ukuvuga nk'umuntu w'ugwaruka avuye mu Burundi byo kweri navuga ati ntibakora amasohoza hama ashikiriza ubutungane namba ari ibyo bukore ariko numva kabisa yuko hari ikintu kihuta kizaba gihindura ibintu by'ubwicanyi cyabo no gutoseka ngo hari ibyo icyo kiringo nyamara abona ko hari ibyo batashyize ko bocongerere njye numva niyo batacongerere ibyo batoye barabicoye kubera baradimye ubwicanyi buriho gutokezwa biriho ibyo kandi dutekezwa n'inzego z'igihugu ibyo nta muntu n'umwe atabizi njye numva atakamaro ko gucongerereza kuko nta dorenga kuri ibyo keretse bo nyine hamwe bocongereza ubwo baba babonye yuko ibyo bakoze atabizi ahubwo njyewe icyo nzi ko yagiye nizeye ko ari ibyo barabizi neza ibintu by'amatwi yabaye mu barabibonye njye numva atakamaro ko kubwirwa barongerereza bocangije cengera nyine hagakorerwa ku gice cya tanu bakarengutsa abo bose bajya banarengwa n'ibyo byaha.
Agateka katina munu nugatenda wandi witwa gikubayo mana yaguhaye irashoboye no kukwaka uri akajya wandi oh akajya wandi imano wahawe ukubaho neza fundabo mubana azawukumira wige kutanga ijambo udatabitwe.
Tubandanize ikiganiro kuri Eloi ari mu Burundi kubwiwe abatemera ibiri muri ico cegeranyo bagatinya ko uwo mugwi ubandanya ukora amatohoza ni kubera hari ico biyagiriza.
Yagiye umuntu amaze gutinya ubutungane afite ico yiyotsa nabo yatubwiye ko ijya sena ari mu makungu yoyo yuzumiza buza tabantu baza gutangira giturire atamurundi buvuga ngo barari ngo bagomba bahengamire kuri ujanke kuyundi none ico kintu batinya none ni iki nane numva ujya mu ambassade tababuzara ariko aravuga ngo umugwingo kiringo cawo avuga nyene yerekana yubukumenga nta kintu na kimwe bariko barakora bo bahagarika biga babankiriki bodo bakagomba bakigwaho bakamara y'iminsi nta kintu na kimwe umuntu iyo tari ingorane zibaho yagiye umuntu amaze kugomba kwankira abantu ko baza bafite ikintu yiyotse none rero ibi bintu nibabiriki uravyo uno munsi mu gihugu cyacu cy'Uburundi cyuzuye uraraba ingene kuvuga abanyagihugu birirwa barigicwa ingene abanyagihugu birirwa baranyuruzwa ugacaba na bijya bintu byabaye reka bijya byose n'ibizijana ukaraba impunzi hirya no hino ingene birirwa baraturatuzwa ingene birirwa baranyuruzwa cyo rero mvuga ni iki uwo mugwi wawo ni ahubwo ni bagombe bamuhe ikiringo cama uzokore kugeza yakuzovuga ati twebwe objective zacu zabaye ate na ibi byo kuba umwaka cyangwa ibyo mu Burundi ufata imyaka itanu ngo ntadupfa yaraheje ko kugira ngo uraheje ibi akazi ibindi uwo mugwi wa Seni ibyo ukora mu Burundi n'akamara amazi baragenda bakavuga ibintu mugabo bashyize ziritere nta kintu na kimwe bavuga barafite babategeka hano mu matora naho turiko turiyukanga tuyacamo ika nta kintu na kimwe kweri twiyirije ubwana na kimwe tuyitezeko irakwee ni ukumara umuzi wonyine kwee abantu bari mu Burundi berekana yuko none bukuri kuko ni ibintu byose byamaze kuyangara nta kintu na kimwe ubona mu Burundi twiyirije hagwe inyuma y'imyaka itanu cyangwa icumi abazoramba bazobona tuzogera aho tuzojya ofisi ingufu akora ibintu byose yishakira azokwiba azofata abantu ku ngufu azogirane tacamira icyo gituma rero bagerageza bakagarura amazi atararenga inkombe uyo mugwe niba wongera ikiringo uzokore kugeza aho ibyo wateguye byose bishikane washikize se nari muzamakungu ikora akazi kayo.
Asanze Imana ari muri Qatar ati mu ntumbero yo gukinga amabi arusha ayariko araba ikiringo cyo mu gwico kongererezwa
nziza yuko bongereza ikiringo kubera mu Burundi haracari ingorane z'amabi ashingiye kwatega kazi na muntu cyane cyane kuba atavuga rumwe na leta ubwicanyi gufata abantu ku ngufu bari bakwiye kubongereza ikiringo kuko mu Burundi amabi yaracabandanya twumvise amaradiyo yumva biriko misi yose haba umuntu nawe aba yasinzikarije ubuzima icyari bikwiye ko babongereza ikiringo kugira babandanye akazi.
Dusubire i Burundi, Don Beberi yerekana ko agati ka muntu katifashe neza kandi hegereje amatora ari nacyo gituma amatoza yobandanya.
Ibyo basabye yuko ikiringo cyabo cyokongerekana ahubwo twebwe twavuga duti bakwiye kuguma babandanya bakora kuko murabona ibihe twinjiyemo mu gihugu cyacu Burundi ni ibihe bidasanzwe aho turiko Burundi bwitegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri asa n'ayamaze gutangura n'ayageze rero muri ibi bihe haraboneka ibihe bidasanzwe birimo ubwicanyi budasanzwe birimo amayobera adasanzwe kuko gushika uno munsi abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD birirwa baricwa birirwa barangazwa birirwa baranyuzwa birirwa baratotezwa abandi bagafatwa ku nguvu ndetse bakakorera amabi atandukanye murabona imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bayifata nk'abansi babo abanywanyi babo nta mwidegembyo bafise igihugu cy'u Burundi nta butungane buhari yaba ari bwari buhari ibi byose niba bikobera aba tugasaba yuko oni yokongereza ikiringo uno mugwe kandi tutayeho kandi tugasaba oni igicekeranye kimaze gutangwa yuko abagirwa n'ibyaha sentare mpuzamakungu yo bakubita intaye mu gahanga kugira ngo ubutungane bwongere bubeho kuri bose kandi igihugu cy'u Burundi kimenye yuko abakora amabi bose atabo bahungiye ubutungane nimba igihugu cy'u Burundi kidafise ubutungane igihe kizongera ubutungane bufata ijambo abakoze ibyaha babihanirwe ndetse n'abiyumvira yuko batazohanwa bajugumire turasabye twinginga yuko amatohoza yobandanye umwaka wose ukazorangira bakatuma badutohoreza amabi ashishikara gukogwa mwa bino bihe bindi by'amatora y'umwaka wa 2020.
Jean-Marie ari mu kambi y'impunzi na Kivale muri Uganda abona ko hoshibwa n'inguvu mu guhasha abagirizwa ibyaha bimaze gukogwa mu ntumbero yo gukinga ibindi.
Niko baramenye ibibazo bibera mu gihugu, ariko naho nyene kubandanya babishikiriza mu nzegeranyo gusa baterekana ku buryo buboneka ntikizokuza ko ubutegetsi buriko bukora ry'amabi uno munsi bubandanya buyashira mu ngiro. Ubugira kabiri nashaka kuvuga ngo ubutegetsi hanini nibyo bararirimba bakavuga yuko amahoro atemba mu gihugu nk'amazi, ariko ntikibuza ko misi yose atamusi buca tudatoye ibiziga hirya no hino mu gihugu hatabonetse imbonera kureza hohote yaba batavuga rumwe n'ayandi mabi novuga mu butungane n'ibindi byinshi dutodonagura ngaha ngo tumare. None nimba ubwo butegetsi butarajwe ishinga n'urupfu rw'abarundi nikigaragaza neza yuko aribo babikora, rero igihambaye si uko bari gutera ibyasi ibyegeranyo bishyikirizwe gutyo, nuko bari kwerekana ku buryo buboneka ko ibibavugwa ko atari byo bakareka hagakorwa amatohoza yigenga kugira ngo babeshuze biba byavuzwe. Nogaruka kubwira gatatu kugwaruka rw'u Burundi, nibyo dufise inguvu nke tufatiye ku nguvu z'ubutegetsi buri huno munsi buriko burakoresha mu guhohotera abarundi, ariko dutahure neza yuko ingorane zose y'ibyo ubutegetsi buriko burakora cyangwa ibyo ubutegetsi ubu bwakurikiye bwakoze bizogirira ingaruka mbi cyane twebwe ugwaruka gusumba aba bari kubarabikora. Ni nacyo gituma kwirengagiza ibibazo by'igihugu twoba dusa n'abari kubariyambika ibiziriko mu ijosi kuko byose bizogaruka kuri twebwe. Nashaka gusaba ugwaruka kugira ngo tugerageze turondere ikintu twoshobora guterera kugira ngo igihugu cyacu kive muri izi ngorane kirimo, ubundi bwobwo tuzosubira kwicuza tubona ibyo twari dukwiye gukora twaramaze kujyambara kuko n'ubu uye twamaze kujinjiramo, ariko twoyerekana by'ukuri nk'ugwaruka rw'igihugu dukerekana intererano yacu ubwa mbere mu gufatana mu nda no kurengera ibyiyumviro bya bamwe bamwe bamaze kugaragara nk'abansumirinda atakindi kibaraje ishinga atari kuronderera inda zabo, dukerekana ko tutazi icyo twoterera mu gihugu haba mu Burundi bw'uno munsi cyangwa mu Burundi bw'ejo.
Duherahereze kuri Janvier ari muri Afrika y'Epfo, nawe nyene abona ko akazi uwo mugwi wakoze gashimishije ari nacyo gituma uwo bandanya.
Nicyizere yuko ibiriko biba mu Burundi amakunga bibona kandi nabicirwa babo abaturatuzwa nkeya n'imperuka bazomenya babakoreye kibi kandi bakabihanirwa. Na gateka rero ku Burundi ndi kuvuga yuko umuntu wese ariko arakora amabi mu Burundi atosubira cyangwa to kwigira ngo ibyo akora ko kora nkeya n'imperuka bitazomukurikirana. Turizeye yuko naho ubutungane bw'u Burundi bwica amatwi nkeya n'imperuka ariko arakora ibyaha bazobihamirwa, kuko turabona ko ikibazo cy'u Burundi amakungu ariko aracitaho naho atarashira ko amaboko abakoze ibyo byaha. Kugwaruka rero na gateka cyane, turizeye yuko ubutungane buzotera bugakora.
Ngariko murumviriza ahaniyo kigarukiye twaganiriye kubyashikirijwe no mugwa bahinga baonu ujeje gutohoza amabi yakozwe mu Burundi wasavye ko kongerezwa ikiringo cyo gukora ugwaruka ahanini bashigikiye ako kazi uwo mugwi wakoze bagasaba ko uwo mugwi wobandanya utohoza kubiriko biraba mu Burundi. Baranasaba ko abadomwa ko urutoki muri ayo matohoza yagizwe n'uwo mugwi boshikirizwa ubutungane. Hari n'uwavuze yuko uwo mugwi ibyo wabonye bikwiye byo fatirwa ko aho kubandanya andi matohoza. Aha ni naho iki kiganiro kigarukiye mwagishikijwe na Francine Kanyange fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kubwimana. Murakoze mwese mwaduteze amatwi naho kuwa gatatu za nk'aya mama.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.